Iyo raporo yitiriwe abana bacu bicwa na kigoyi kubera guterera ijwi rya Amerika ryabonye ivuga uburyo n'inzira nyinshi abarundi basabwe gutanga intererano y'amatora y'umwaka uza yibutsa ko izo ntererano zatangishijwe hagati y'ukwezi kwa 12 2017 n'ukwa 9 uyu mwaka. Human Rights Watch yibutsa kandi ku rugo rwose rwasabwa 200,000 z'amafaranga y'amarundi umunyeshuri afite imyaka yo gutora agatanga 1,000 mu gihe abakozi ba leta n'ibisata bishamitseko bayakatwa ku mishahara buri kwezi. Muri cyo kiringo cy'imyaka ibiri hafi uwo muryango uhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu wagiriza bamwe mu bajeje intwaro n'urwaruka rw'imbonera kure kuba barikitse mu kiza bakaka impano n'amafaranga atateye ko narimo riyagenga. Human Rights Watch isigura ko amatohoza yakoze yerekeye nta 13 kuri 18 zigize Uburundi n'abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi mu Burundi kubera abakozi bayo batemerewe kuja ku rubuga bavuganye n'abantu kuri za telefone. Bamwe mu bavuganye n'iryo shyirahamwe baribwiye ko barihishijwe amafaranga arenze ayo leta yagenye, abandi batangisha injuro nyinshi mu gihe harabatigeze bahabwa ibitansi nk'uko itegeko rigenga icyo gikorwa ryabitegekanya. Bamwe mu bajejwe intwaro n'imbonerakure bivugwa ko bakoresheje iterabwoba mu gukubita hamwe no kubangamira abanse kuriha bongera babuza guhabwa serivisi za leta. Abantu 51 mu baganiriye na Human Rights Watch yandika ko bayibwiye ko imbonerakure zashize amabariyeri mu mabarabara bankirwa kurengana batabanje kwerekana resi barihiye ko bamwe bakaba bemeje ko banafunzwe. Abarimye nabo hari ababwiye umuryango ko imbonerakure zabatwaye ibikoresho nk'amasuka, imipanga n'amafaranga bongera barakubitwa kuri ayo mabariyeri. Abantu 27 bo mu ntara 8 Human Rights Watch imenyesha ko bayiganiriye ibikurikira: ku rwaruka rwa CNDD-FDD rwabujije kuja mu masoko batabanje kwerekana amaresitora canke kuriha, mu gihe abandi 7 bo mu ntara 6 bavuga ko babujijwe kuvoma ku mabombo rusangi. Abandi barundi 16 bo mu ntara 9 basiguye ko abajejwe intwaro babimye uburenganzira bwo kwandikisha abana canke gufutisha abapfuye kugira ngo basugereze kuri hamwe. Mu bavuganye n'iyo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu 20 bemeje ko abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bamwe basubije inyuma baje kwivuza mu gihe batabarekanye aho bari hinterano y'amatora. Abacuruza bato co kimwe n'abadandaza harabavuze ko batanze inshuro 25 zose zayo basabwa, ariko bagahabwa resu y'2,000 bitarenga. Hari n'abatanze inshuro nyinshi mu kwezi kumwe. Kuva mu ntango z'umwaka 2018 naho imbonerakure zagirizwa kuba zikitse inyuma y'ububasha bwo gutoza intererano y'amatora mu guterwa abanyagihugu, kubakubita, ukubambura ibifungurwa n'ibitungwa, hamwe no kubategeka kuja kubaka ingoro z'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abantu 38 bo mu ntara 9 nibo batanze ubwo buhamya. Naye abantu 14 bo mu ntara za Muyinga, Kirundo na Cyankuzo bavuga ku rwaruka rwa CNDD-FDD rwategerera abanyagihugu mu bibanza by'amashyirahamwe yo gutabara atanga ifungurwa ku bakene cyane, maze rukabakubagura, abandi rukabankira kuzakira canke rukabaka ibyo bahawe. Louis Maja twara Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga ko ibi bisa no gutuma abantu babaje ba CNDD-FDD. Ariko ayo mabi leta kenshi ivuga ko abayegeka ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambwe iturukamwo ari abansi bashaka gucafuza igihugu. Nabajije Maja niba batahuye na bene abo.
Selon notre méthodologie à Human Rights Watch, on peut pas tout simplement causer avec quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui souhaite tout simplement causer avec Human Rights Watch pour salir le pays. Bien sûr, parfois on
cause Human Rights Watch dukoramo ntidushobora gupfa kuvugana n'umuntu wese aje gutyo yifuza gucyaha. Aho tuvugana n'abagwanya leta kandi bafite izindi ntumbero, iyo bishitse ubwo tubuhamya dukoresha mu kwerekana iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Twe twirondereye abantu mu nzira zacu kandi twebwe nyene twiganiriye nabo muri iki cyuka ibintu se bihabwa isura ya politike. Nibaza ko leta ishobora kuvuga iti oya, turazi Human Rights Watch nta bandi yavuganye nabo atari abatugwanya. Nizo barya mbere bakoresheje uwo mukenyuro ngo batyoze igikorwa cya Human Rights Watch, ariko turafite natwe imikenyuro kugira ngo tuvugane n'abakorewe amabi be n'ibyabo na
bwo. On a eu des stratégies pour bien cibler, pour parler avec le vrai témoin, le vrai victime.
Amabi mbonerakure zikunze kwegekwa ko indongozi za CNDD-FDD zagarutse ko ku itariki ya 12 k'umunani uyu mwaka hibukwa umunsi wazihariwe. Nkaze no ndaruvukanye yavuze ku izina ry'inayibonye z'uwo mugambwe.
Urwaruka rw'imbonerakure ni inkingi y'umugambwe wacu CNDD-FDD. Nicyo gituma basesanguyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza, kurukora ntibishushe no kurukura k'ubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhahamuke. Muri iyo ntumbero turakeje mwivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera umugambwe CNDD-FDD wihungenze insinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse
Ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka hibuka imyaka 57 y'Uburundi bumaze bwikukiye niho President Nkurunziza atangaza ku itegeko ritangisha interahamwe y'amatora rihagaritswe hagasigara hari havyishakiye President Nkurunziza nta gitigiri cyatangishijwe yashize ahabona cyo kimwe n'abashikiranganje b'ubutunzi n'intwaro yo hagati bari yajejwe kuyegeranya gusa umukuru w'igihugu yari yashikirije agitanguza uwo mugambi yavuze kuje kurinda Abarundi kuzarinze mu kwitunganiriza amatora kwa zosaguka zoja mu bikorwa by'iterambere Roger Urikaneza ijwi rya Amerika